Mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banganye mwabonye bucya. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuje mwese. Tujye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo n'ikiganiro cy'umuziki. Mbashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ugiye gushyiraho pasiporo yerekana ko umuntu yakingiwe COVID-19 kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango. Abikora ku giti cyabo n'abacuruzi bakunda kwambuka imipaka bari mu barebwa n'icyo cyemezo nk'uko byatangarijwe i Bujumbura mu Burundi n'uwungirije umunyamabanga mukuru wa EAC. U Burundi buvuga ko iyo ngingo izabije kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu bwisanzure bwe. Ni mu gihe iki gihugu cyemeje ko kidashobora guhamagarira abantu gufata urukingo rwa COVID-19. Mugenzi wacu Pierre Cavenio Nkuru uri Kigali mu Rwanda abahiye inkuru.
Kubwo umuryango wa Kare k'Afrika y'Ubuseruko EAC, ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport werekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi. Muri uwo muryango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza cya corona kugira ngo akingire abandi. Mu birori byo kugura icese ihanishwa ry'ibiva mu mahinguriro Salon Industriel i Bujumbura, icagira cy'umunyamabanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwizatunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazoshobore kuronka iyo muri karengane.
Now cases are increasing, but when we talk about vaccination,
ati rero by'abandura ntibisibe kwiyongera, ariko gucandaga abantu ntibiriko bigenda neza na gato. Mu bihugu bitunze nk'Iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco, ariko twebwe turacari munsi bice 20%. Ikizokurikira ni uko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe. Twarahejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza. Kandi umugwi wategura uye iyi murekarengane warakoranye n'abaseruka ibihugu byose harimo no Burundi. Nawe biruko umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yuguriye icese iryo hayanishwa, abona ko iyo murekarengane ya COVID-19 izohava ibangamira uburenganzira bw'abanyafurika y'ubuseruko mu kwishyira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afurika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza cy'umugera wa corona. Ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Ahansiguye neza ni ku byerekeye gutegeye ku rucanco n'izo ngingo zo kwishyira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro bya EAC nuko muri murekarengane ya Afurika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bibugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwara ishyirahamwe ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa, nawe nyene abibonamo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingira ikiza cy'umugera wa corona mu karere ka Afurika y'ubuseruko.
Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twabyumvise, mugabo tugasaba yuko urucanco n'umunsi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ari uko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko abyifuza rukaboneka, mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere yo muri akarere kafite ubuseruko mu bijanye yuko abantu bagenda bagenderanira canke bashora ibintu hanze kuko udafite urucanco atojayo.
U Burundi nico giye guconyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC, naho ibanki y'isi yose yemeye guha u Burundi incanco za corona. Umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni kugishitsi abanyagihugu ko leta itazo kwigera ibahimiriza kuja kwikingiza. Gervais Ndirakubuca yari kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi.
Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu. Yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine. Nibatuzanire iyo vaccine tuyibike. Kandi n'uwazotuzanire iyo vaccine ntagire ufaranga n'umasaba leta. nta narumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo barundi bavaccine ndaje twavuze umurundi azokumva bishaka kwa keneye vaccine azotageda yitura bikeneye bamutera urushinga bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo bazereye
ico bikoze umujyango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma bayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi Christophe Bazivamo.
If we are not vaccinated, it will be also difficult to travel in the whole world.
Erega no ku isi niko bimeze ubu nta uzosubira gutemera ku isi atamaze kwikingiza natwe rero ntitwosigara inyuma murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza kandi n'umuryango w'ibihugu by'Iburaya waratwemereye ko abanyafurika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganje b'amagara y'abantu iheruka ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo abanyafurika b'ubuseruko natwe twemererwe gutemba era ku isi
to be able to move freely in the whole world.
Ibihugu bitandatu bigize umujyango wa EAC arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudan y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 900 bahitanywe na COVID-19 abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nkuko vyerekanwa na OMS ishami mpuzamakungu gitamagara y'abantu. Pse Klaveni Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, intambara imaze iminsi mu burasirazuba bw'igihugu hagati y'ingabo za Leta neza umutwe w'abanyamurenge uzwi nka Twirwaneho yatumye abaturage muri grupe ya Bijombo bakurwa mu byabo ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ikibazo cy'inzara ndetse no kutagira amazu yo kubamo. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri muri Kivu y'Epfo.
Gwigina gwizihirwa n'umuyobozi w'agateganyo wa grupu ya Bijombo we n'abandi bayobozi batatu b'iyi grupu bamaze iminsi mu mujyi wa Uvira bagerageza gutakambira amashyirahamwe kubagoboka kubera ikibazo cy'inzara yugarije impunzi ziri mu Bijombo. N'inzara yatewe n'intambara z'urudacya zihora zibasira iyo grupu iri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira.
Twaje gutaka ngo muri leta ya ONGs izi ngo irenganura kiremwa muntu itabare Bijombo, itabare Bijombo irapfuye, itabare Bijombo imeze nabi, itabare Bijombo ifite inzara, itabare Bijombo irarengana akanda kariko kose uhereye kunda, uhereye mu ntambara, uhereye mu matungo yabo ntacho bakigira yose yaranyazwa yaragiye amatungo barayajanye ibyo kurya ntabyo bafite ni jama onish. Tuje kuyabwira ngo adufashe ibyo turyo, adufashe ibyo kwambara, adufashe amazu yo kuraramo kuko twasenyewe dutwikiwe gatatu twaratewe twaranyazwe.
Shefu Gwigina Gwizihirwa asobanura yuko nyuma y'ibyumweru bibiri habaye intambara za Kamumbo hagati y'igisirikare cya Kongo n'umutwe wa Twirwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Bamwe mu baturage bahungiye iyo ntambara mu mihana itandukanye ya grupu ya Bijombo bugarijwe no kutagira ibyo bafungura ndetse no kutagira aho barara.
Nje wiwanje ku mugete impunzi zifite inzara mu buryo impunzi yicara mu nzu ikaza n'abana n'umugabo n'umugore bakaza bakishara mu nzu ngo duheze ibyo turyo. Wewe usanzwe ku mugete nawe watwikiwe utana nahinze ugafata byabindi nawe waruhaye urya mukamubwira gutyo mukabigabana mukabisangira byamara gushira bumaze kurya mwese murangire mugateka imitwe gutekereza uyu mugoro baho ibindi biva kugira ngo babone ibyo barya. Impunzi ziratesese mu Bijombo pe ibintu byo kuryama umuntu ni ukuryama mu ivu abana baryama mu ivu.
Bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara z'imitwe yitwajije ibigwanisho yibasiye imisozi miremire y'uturere twa Fizi na Mwenga na Uvira bakambitse muri Bijombo abandi bari mu mashyamba y'Itombwe n'abandi bari mu musengero no mu mashuri ku Murambi bose bavuga yuko nta buvuzi bafite kuko mavuriro yabo yahiye. Binyonyo Tito ni umuturage wo kuri Nyakirango.
Ikibazo cy'ubuvuzi giteye impungenge cyane mu Gatanga niho hari ibitaro byarebaga ibindi byose harasenywe ku kiziba hari ibitaro birasenywa ku Murambya hari ibitaro birasenywa mu Kajembwe hari ibitaro birasenywa handu yitwa mu Kinyoni mu Kagogo hari ibitaro harasenywa Masata hari ibitaro harasenywa utwo turere twose nitwo twari dutunze abantu mu buzima bwo busanzwe bwo kuburwa. Ubu abantu bari mu kwivuza mu miti bishakira bonyine bakamenengana bakagira Uvira bakazana imiti bakayivurira mu mazu abantu abagore babyarira mu mazu.
Sebineza John ni umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Bijombo avuga yuko mu myaka irenga 5 bamaze mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho nta nkunga y'amashyirahamwe cyangwa ya Leta bari babona kandi bahora babitakira.
Administrateur afite inzandiko shoferi bafite inzandiko zimenyesha kuko ibibazo byabaye mu baturage ariko nta gisubizo n'ama organization yose akora muri territoire bafite amaraporo y'impunzi ugeze kuri Ocha wasanga raporo y'impunzi za Bijombo ariko nta gisubizo dufite
Ndabiluba Muhale ni president kambi ya wafurere iri mu Bijombo irimo impunzi zirenga 300 avuga yuko bugarijwe n'inzara kuko kuva gumino isenye imyana yawe mu kagogo ndetse no mwishenge mu mwaka 2019 ntangunga bari bahabwa leta cyangwa si y'amashirahamwe si mu Bijombo honyine hari iki kibazo cy'izi impunzi zifite inzara ahubwo n'izindi impunzi ziri mu kambi ya Mikenge Rugezi ndetse na Minembwe nazo zivuga yuko zugarijwe n'inzara mu ngendo amwe amashirahamwe Ari mishiramwe jyawo ni gita ibiribwa bya pamu njyagiye rikorera mu karere k'imisozi miremire yavuze yuko ari inkunga yo gufasha izi mpunzi ariko bafite ikibazo cy'uko nta mihanda ishobora kugeza ifashanya aho ziri muri uku kwezi k'umunani mu ruzinduko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Congo Michael Hammer yagiriye muri Uvira yavuze ko umushinga wa USAID ugiye gufasha abaturage bo mu Minembwe Mikenke Bijombo bahuye n'intambara biragoye kumenya imibare neza y'impunzi ziri muri grupu ya Bijombo bitewe nuko ziguma zihunga ariko imibare itangwa na societe civile muri grupu ya Bijombo ivuga yuko ari abaturage bateshejwe ibyabo barenga 10,000 Vedasingabo ku bwaragijwe rya Amerika uvira mu tarati vyepfo
maracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika tugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 dore ingingo nkuru twabateguriye mu Burundi ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rirasoza inama nkuru ya komite nyobozi yatangiye mu ntara ya Ngozi
dukoraniye hano kugira ngo tubandanye TV abagumya banga badushinze eka mbere n'abenegihugu b'u Burundi muri rusange ni ukwibukanya rero ko uburongozi bw'igihugu bushingiye karangamutima k'umugambo CNDD-FDD kaduha intumbero y'iterambere rikomoka ku menegihugu rikongera rikamugarukaho
reverie ndi kuri yo umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD wayo makuru kini mu kanya mugume kuba radio yanyu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mu Burundi ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD uyu munsi rirasoza inama nkuru ya komite nyobozi yatangiye ejo mu ntara ya Ngozi abayitabiriye barimo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bararebera hamwe uko demokarasi yanagurwa n'imikoranire n'andi mashyaka Pierre Claver niyo nkuru
Umunyamabanga mukuru mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yifuza ko uwo mugambwe uteza imbere Burundi bugashika ku iterambere rirama haba mu by'ubutunzi iterambere rusangi umutekano n'imibano Reveriano Ndikuriyo mu gutanguza inama rukokoma ya komite nyobozi y'uwo mugambwe uturukamo umukuru w'igihugu iriko ibera Ingozi muri komine Mwomba yemeza ko imigambi y'uwo mugambwe ibwirizwa gushigikirwa n'iyindi migambwe bahiganywe mu matora yabushikanye ku butegetsi mu mwaka uheze
dukoraniye hano kugira ngo tubandanye TV abagumya banga badushinze eka mbere n'abenegihugu b'u Burundi muri rusangi ni ukwibukanya rero ko uburongozi bw'igihugu bushingiye karangamutima k'umugambo CNDD-FDD kaduha intumbero y'iterambere rikomoka ku menegihugu rikongera rikamugarukaho Imigambi abenegihugu bahisemo muri myinshi yahiganwa muri demokrasi matora aheruka ni nkoramutima nk'umugambi isoko ry'iyo migambi kugira ngo twirimbure turabire hamwe ibimaze kurangurwa kuva matora abaye twumvikane no ku ntambwe ikurikira kugira ngo dushike ku rya hangiro ryo korohereza no guteza imbere abarundi mu Burundi bwacu leta irongora ikayobora abarundi miterambere no gukunda igihugu
ibihangange muri uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uhereye ku mukuru w'igihugu birimo indongozi mu bisata bitandukanye by'igihugu abatwara umugambwe mu ntara no mu makomine inararibonye muri uwo mugambwe n'abandi barenga ijana
bagize komite nyobozi bahamagarira abanywanyi b'uwo mugambwe kudasubira gusotorana nabo mu yindi migambwe ahubwo ko bokubahana. Reveriano Ndikuriyo abahamagarira gukora ibikorwa bihishusho nziza igihugu aho gucambika icegi mu makungu hamwe no kwirinda gutoteza abo badasanga ivyumviro vya politike.
Kuba abavyeyi aburongoye biyumbamwo ukwitanga no kuba koko akarorero no kuba ubwirukiro bwa burongoye ataguhahamira amaronko mube akarorero bose babagane kandi babigane. Kwicisha bugufi sogokuru wacu imboneza yamaho yarivumereye ati Imana dukomeza ngo duhagarare ku bandi ahubwo dukomeza duhagararire abandi. Indongozi nziza iremera guhanuka. Indongozi nziza ziruduzanya zisamburana zemera gufashwa guhanura guhanuka gukeburwa zemera kwigishwa n'ibihe kwigishwa n'abantu kuremesha amahoro.
Umugambo wa SNL watahukanye ikibanza cha kabiri mu matora aheruka n'umwe muyagiriza uri ku butegetsi n'intwaro ko babangamira abanywanyi n'ibikorwa by'uwo mugambwe utavuga rumwe na leta. Uwo mugambwe wemereye Ijwi ry'Amerika ko abanywanyi barenga 150 b'uwo mugambwe n'ubu bagifunzwe bazira ibyaha byakozwe mu gihe cy'amatora. Agaton Rwasa twari uwo mugambwe yizeye kuhama indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zitanze ijambo gihumure nyabona abanywanyi babo zikababuza guhotera abanywanyi ba SNL ko ibintu byohinduka. Aba SNL nabo nyene baributswa kubaha abo badasangiye umugambwe.
Icyo hinduka rero ni inyifato yogirwa na bamwe n'abandi. Nuko kandi abarundi n'abarundikazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe SNL atari umugambwe wo guteza umudugararo mu gihugu, kuko hari abantu benshi bakoresha maremintanya bakoresha iterabwoba kugira ngo baburabuze abandi batagira n'ibyo bokwitwaza. Umukomiseri rero uwari we wese uwo muntu ajejwe amabanga haba mu ntwaro haba mu butungane yaba bamwe bajejwe igendereza uwari we wese niyumve yuko abasene inyankamugayo n'abarundi banyotewe uburundi bwa bose uburundi burangwa n'iteka n'itekane. Abagenda rero kuja kudodobereza abandi babima matwi ku banywanyi bacu icyo tubasaba ni ubwitonzi nk'uko twagiye tubivuga kwihanganirana no kwihanganira abandi hanyuma twese twubahanye twubahirizanya igihugu kigira amahoro n'itekane gusumba.
Muri iri koraniro rizomara iminsi ibiri bitegekanijwe ko hari n'amategeko amwe amwe agengwa umugambwe azohinduka hatogwe n'abakomiseri bashasha ku rwego rw'igihugu. Imbere y'uko binjira ahabera iryo koraniro ku mutumba wa Buye uvuka ko nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bagenzi we bita imboneza y'amaho bose babwirizwa kwipimisha ikiza cy'umugera wa corona. Umuvugizi wo mugambwe Nancy Ninette Muto ni yasiguye ko ari mu ntumbero yo kwirinda ko atawo hava yanduza abandi. Yongera ko kwari n'akarorero keza gatanzwe n'indongozi kugira ngo abarundi bose bijukire ingendo yo kwipimisha no kwirinda karanda ka COVID-19. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi ry'Amerika.
Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi CNL rivuga ko ryakiriye neza gahunda yo kunagura demokarasi n'imikoranire myiza hagati ya CNDD FDD n'andi mashyaka. Umuvugizi wa CNL Terence Manirambona yabwiye Ijwi ry'Amerika ku cyangombwa ari ukwisunga amategeko mu kubahiriza uburenganzira bwa bose. Yabibwiye mu mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Iyo bavuze gukomeza intwaro rusange ya demokarasi ni ukuvuga ni uko abantu bahana mu butandukane bwabo bw'ivyumviro vya politike, imigambwe igakora mu bwisanzure ikurikije amategeko, imigambwe ikaronka uburenganzira bwo gukoresha amanama atangorane, ikaba y'abanyamigambwe abarundi mwese akaja mu mugambwe yifuza atangorane. Ibasaba yuko imbwirizo zotafata inzira nziza zotanga icyizero, ariko turazi ivyo tubona uno munsi ku rubuga rwa politike naho bisa bisana nabe n'ivyo, kuko tubona bihushanye. Turabona yuko inama z'umugambwe mugambwe sene gushira umunsi zirabana zirahizwa ko zikorwa, ugasanga bajejwe intwaro z'umutekano gusa nabo bageze igihe basohora n'abanyamugambwe bari mu ngoro y'umugambwe, kugira ngo mwarumvise ko n'abantu tuburi irengero tutabisa batari bake twabuze irengero. Urumva yuko rero ikibazo cyo kutihanganira cyangwa kunagura ngo gukorana no n'ugusangiza y'imigambwe biracyari kure nk'ukwezi rero twibaza ko niba zagiye mu byo biga ngira ngo inshi ziboneka ku ngore aboneke agahengwe
aka kwambaterwa abanyamugambwe ku mugambwe ku butetsi nakamo namwe mushobora gutera abanywanyi banyu mu mugambwe SNL ntibasubire gusotorana n'umugambwe uri ku butetsi
twebwe kukamo twabaye abambere kugatera abanyamugambwe tanagatera mbere n'abarundi muri rusange yuko iyo abantu badafite bahuriza ko mu vyumviro vya politiki icya mbere nuko bose batahura ko ari abarundi kandi bifuriza neza igihugu ariko rero twagiye tubona yuko umuntu atari mu mugambwe uri ku butegetsi ari n'imvugo zagiye zirakoreshwa bakamwita injavyi bakamwita igipinga nandi majama tabereye umva neza ko ataza gusimbataza intwaro ishingiye ku byiyumviro bitandukanye kuko n'ibizo ashingiro rero mbere y'uko imigambwe ibaho
mu majambo make mu mugambwe SNL muriteguriye gukorana n'umugambwe uri ku butegetsi
twebwe dukora icyo amategeko aturekurira imigambwe y'amategeko agenga uko imigambwe ikora twebwe twaba tuyisunga n'ubu tuzoyisunga ariko tukasaba tuti n'abandi nabo bayubahirize kuko twe tuyubahirije hama umugambwe urongoye igihugu canke abanyamugambwe babo ntibatwubahirize murumva kukora nacyo bigorana twebwe rero tuzokora ibyo duhabwa n'amategeko y'igihugu nayo ariyo twisunga mu bikorwa byacu bya misi yose nk'ubu kumva ko nk'abanyamugambwe bafatwa ngo bari kwarengeranya amafaranga yo kubaka ingoro y'umugambwe kandi amategeko ategekanya neza yuko umugambwe utungwa n'abeneho kumva ko nk'ibyo ntabwo biba ari ingendo yerekana neza ko abantu bashobora gukorana mu burenganzira bamwe bose bahabwa n'amategeko
mudutomorere ariko mu gihe umugambwe uri ku butegetsi wo ushyira mu ngiro ibyo uri kurakora muri uyu mugambwe wanyu muriteguriye gukorana n'umugambwe uri ku butegetsi
twaba dusaba ko amategeko yubahirizwa yubahirijwe burya bamwe bose bafite ibyo amategeko barekurira nibabikore rero natwe tugakurikiza amategeko burya twese tubahirije amategeko nta ngorane imwe yasubira kuba ikingorane dufite n'umunsi niho nyango ry'amategeko hamwe bamwe mengo bafite uburenganzira abandi ntibabugire
Terence Manirambona muvugize umugambwe CNL murakoze cyane rwose gukanya amahari radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda imikino paralympique irakomeje Tokyo mu Buyapani ikipe y'u Rwanda izahura n'iya leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatandatu umukino wa volleyball ikinwa bicaye ku murongo wa telefone ndi kumwe na Eric Karasira uyoboye abakinnyi b'u Rwanda ari mu mujyi wa Tokyo Eric Karasira mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
duhereye ku bakinnyi abakinnyi bahagarariye u Rwanda muri iyo mikino paralympique ya Tokyo ni bangahe
navuga ko ikipe y'u Rwanda igizwe n'amakipe abiri ya sitting volleyball n'umukino w'abafite ubumuga wa volleyball ni volleyball ariko ikinwa bicaye igizwe n'abakinnyi 12 aba twa dufite n'ikipe y'abatlete babiri bakina imikino ngororamubiri bavuga kwiruka no gutera dufite abakinnyi 14 muri rusange ariko delegasi igizwe n'abantu 22
none magingwa ya umukino cyangwa se imikino mumaze guhiganirwamo ni iyihe
mu kanya gashize tuvuye mu mikino ya ngororamubiri atletisme ahubwo aho umukobwa wacu witije Kevin yagiye mu byo gutera intosho ariyo poids cyangwa short put akaba yakoze uko yashoboye ariko ntawe mudari yabonye ariko yagerageje gukora ya performance ye yayizamuye aricyo nakwishimira nk'umuntu waje umuyoboye
ariko se niki ubona cyagoye uwitegeka cyatumye atabona umudari mu gutera intosho
navuga ko ari byinshi kuko niyo paralympique ya mbere ajemo navuga ko ari n'imikino mpuzamahanga ikomeye yarajemo kuko ni umukinnyi mushyashya umaze imyaka 2 navuga ko ubwo ahubwo yagerageje kwiadapta ku bakinnyi batanzwe kuba abakinnyi bose bakinanye cumi n'umwe bose bamaze nk'amajeune paralympique atatu cyangwa ane ni ukuvuga ko afite icyizere mu minsi iri imbere.
Naho se uriya mukino wa sitting volleyball bakina bicaye wo muzawukina ryari?
Ejo mu gitondo mu cya kare bazaba bafite umukino na ekipe ya Amerika ya Leta Zunze za Amerika saa munani z'amasaha y'ino, ni ukuvuga ko ariwo mukino wa mbere bazaba bafunguye ku itariki ya 28.
Muri rusange iyo urebye abakinnyi uyoboye muri iyo mikino paralympique usanga biteguye bate gutahana intsinzi?
Navuga ko biteguye neza kuko twabonye igihe cyo kwitegura nubwo haje nk'imbogamizi za COVID nk'abandi bose, ariko twiteguye neza kuko imbere y'uko baze Tokyo bari bamaze iminsi itandatu mu mujyi witwa Okinawa ifitanye partnership. Ndumva bameze neza nabo buri munsi tuba turi kumwe kuko turahorana, ndumva bariteguye bazakora ibishoboka, aho bageze bazaherekana kandi abizi ko bazagerageza ibishoboka byose.
Iyo mikino paralympique iraba hakurikizwa cyane ingamba zo kwirinda COVID-19. Iyo urebye usanga iki cyorezo cyaragize izihe ngaruka mu kwisanzura kwari gusanzwe mu mikino nk'iyo?
Navuga ko ingaruka ni nyinshi kuko iyi mikino kwisanzwe ni imikino ubundi bidagadura abakinnyi bose bidagadura kuko ni imikino muhuriramo n'abakinnyi bose bakomeye ku isi yose. Muri make umujyi wakiriye ufite ibyishimo byo kwakira imikino, ariko kubera COVID ibyo uyu mwaka ntibyabonetse, naho i Tokyo ubona ko harakonje kuko umwe wese aba yirinda ukwe, ku buryo umwe wese ava mu cyumba cye ajya gukina akagaruka ajya mu aho barira ajya mu cyumba, kandi harimo na mask, hari imbogamizi nyinshi ku buryo umuntu utabona ko yidagaduye uko bishoboka, ariko tugomba kubyubaha kuko ni imbogamizi dufite nyine ku isi yose kandi tugomba kubyubaha. Ariko turizera ko mu mikino izabera Paris bizaba byararangiye abantu bakongera kwidagadura kuko byari bisanzwe.
Eric Karasira, Abanyarwanda barakurikira iyi mikino kuri televiziyo barabareba babategerejeho uko mutahana imidari mutahana intsinzi, wowe ku ruhande rwawe aho ngaho uri i Tokyo ni iki wabasaba?
Nabasaba gukomeza kudushyigikira ngirango nubwo haba hari ibihugu bisanzwe bikomeye, ariko natwe tugomba kugira ngo ugere muri iyi mikino nuko hari ikintu gikomeye uba warakoze. Icyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni uko iyo ugeze aho ugomba gukora ibishoboka byose ku buryo umwe wese abareba undi, ni ukuvuga ko umudari umwe wese ashobora kuwubona. Niyo mpamvu rero nsaba Abanyarwanda bakomeze badushyigikire kandi natwe turabizeza ko tuzakora ibishoboka byose ku buryo ibishoboka byose twabikora.
Eric Karasira, uyoboye intumwa abakinnyi b'u Rwanda mu mikino paralympic ibera i Tokyo mu Buyapani, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Nongereho ko mu mukino w'intoki wa basketball irushanwa rya Afro Basket 2021 ribera mu Rwanda rikomeje, ikipe y'u Rwanda imaze gukina imikino ibiri mu itsinda ryayo rya mbere kandi yose yarayitsinze. Abasore b'umutoza w'umunyasenegal Cheikh Sall batangiye batsinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bakurikizaho ikipe ya Angola kuwa gatandatu Rwanda ruzahura na Cap Vert mu mukino uzatangira isaa 12 z'umugoroba. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukbil Yabaru wamfashije kuyabagezaho. Nongere bashimire mwese kuba mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi murangiza icyumweru neza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu, no kuri internet kuri www.radioyacu.vowa.com. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, reka mbifurize kugubwa neza mwese. Thomas Kamirindi mu kanya arabasusurutsa mu kiganiro cy'umuziki ntimugikuri. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na Dieudonné Cyubahiro. Ni ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Nshimiye rero abagize uruhare muri ibiganiro bose, ndabashimiye namwe mwese abatwari kumwe. Mukomeze kugira ibihe byiza, mwumva izo njyana, mugire kandi weekend nziza.
Thank you.